Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni yedirwe mbasuza kandi mbayikaze amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Mu Burundi imodoka nto izajya irenza abantu izajya ifungwa amezi atatu.
Bamaze kuvuga ko urengeje umuntu baguhanisha amande ya 5,000 bakongera bakagufunga amezi atatu. Urumva ko nakarenganye ukatagira izina, kuko muri make bategeze gukoresha amategeko yanditse.
Uwo ni umwe mu batwara abantu n'ibintu mu ntara ya Ngozi. Iyo nkuru n'izindi zibanda ku buzima ndetse n'ikiganiro kwa Nyaburunga ni mukanya. Mu Burundi abakora akazi ko gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe imodoka nto barinubira icyemezo cya polisi cyo gufunga amezi atatu imodoka yafashwe irengeje. Abo bashoferi babona ko icyo gihano gishobora gutuma babura akazi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco ndarurinze Ingozi.
Imodoka zito zito zunguruza abantu n'ibintu bita Cobox zirekuriwe gutwara abantu batarenga bane. Urengeje ko umuntu kuri abo yahora acibwa amande y'amafaranga 50,000 y'amarundi. Abagendesha izo modokari mu ntara ya Ngozi bavuga ko icyo gihano gitangwa n'igipolisi kijejwe umutekano mu ibarabara, giteye kubiri n'itegeko risanzwe ryanditswe, ari naryo bifuza ko ryobandanya rikurikizwa.
Umuntu iyo arengeje umuntu baramuhanisha amande ya 5,000 akagenda akariha igitasi muri OBR. Ubwabo bamaze kuvuga ko urengeje umuntu baguhanisha amande ya 5,000 bakongera bakagufunga amezi atatu. Urumva ko nakarenganye ukatagira izina, kuko muri make bategeze gukoresha amategeko yanditse. Ntacyo bari bakwiye kurenza ku kibyo nosaba byari ibyo, bari bakwiye kuraba bagakurikiza amategeko nk'uko yanditse, ukoze ikosa bakamuhana bakurikiza ya mategeko.
Amatworoheze dukora akazi neza, hanyuma amategeko ahari bayakurikize. Izi ngingo zafashwe giturumbuka nta inama zagishe
kuri abo badereva. Ingaruka kuri ibyo bihano ntiziri kuri bo gusa,
barengeje ku bindi bintu bitorohereza umuntu yitwa umushoferi, kandi ntabwo byorohereza n'umunyagihugu, kuko nawe acazimbwa ku itike yahora agira.
Duhomba turi benshi cyane rwose ko izi modokari zari zitunze imiryango myinshi, harimo abakokayi, harimo ndetse na leta.
Imodokari zito zito zigitangura gukorera mu ibarabara zahora zirekuriwe gutwara abantu bane ku ntebe y'inyuma n'uwa gatanu ku ntebe y'imbere. Haraciye igihe kitari gito igipolisi kigenzura umutekano mu ibarabara gifashe ingingo yo gukura ko umuntu umwe ku ntebe y'inyuma. Abagendesha izo modokari bifuza ko hoba gutezurirwa babongeye uwo muntu bakuye ko
bari kutwongera wa muntu wa gatanu bari batwatse ko bari bamutwemeye, bari bamutwemeye na kare ko batuye mushyirako. Ni ukuvuga ubu dutwaye abantu bane nta telefoni iboneka, ba bosi turagiranira ingorane ngo turajya amahera atayo turya, ugaca usanga hanyuma ubuzima bwiye burahera, hari igihe buheze utanahembwe. Ariko ku bantu bane nta telefoni iboneka.
Icyo dusaba twe tubona yuko boduha ujya muntu badukuye ko wa gatanu no kuri karte roze haniseka abantu batanu, ariko ntitubona nyine byagiye guhinduka kugira umuntu amudukure ko kuri asiranse, kandi no kuri karte roze ariranga umuduga haniseka abantu batanu.
Igipolisi Ingozi kimenyesha ko ingingo iriko irakurikizwa yavuye mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi mu Burundi. Ni ingingo yafashwe kugira igipolisi kijejwe umutekano mu ibarabara gishobore gukinga amasanganya yabonetse ari menshi mu mwaka uheze, nk'uko amakuru dukesha igipolisi Ngozi abivuga. Amakuru twavuye dukesha abadereva bakorera mu ntara za Muyinga na Kirundo nuko iyo ngingo iriko irakurikizwa no muri izo ntara. Ngozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi. Mu bakobwa bakura akazi ko gucuruza umubiri mu mujyi wa Gitega hagaragaramo abana batari bake bari munsi y'imyaka 18. Mu kigo Humura gishinzwe ibyaha bikorerwa abana n'abagore bemeza ko icyo kibazo gihari. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Sabima.
amakarite bavuga ko abamwo abakora uwo mwuga wo kudandaza imibiri kusumba yandi na makarite ya kera ayo nayo ni mu Giswahili Magarama na Yoba impande zinzu z'ubutambiro aho babarindiriye wo bahitana akabashorera mu makarite ya Yoba na Magarama abadandaza imibiri bagwiriye kububare bumwe bumwe aho usanga barangwa n'agatwengo bicaye mu mugumwe abarose uburyo baba ariko bariheza agacupa basangiza abataronse biboneka kumengo bagizuru bamwe mu bakozi batanga ibinyobwa muri ubwo bubare nibo bakunda kuba abahuza y'abashaka kuvugana n'abo badandaza imibiri ndetse bakanabihemberwa muri karitsiye ya Yoba. Ijwi rya Amerika ryaravuganye na bamwe mu bigeme bari munsi y'imyaka 18 bakora uwo mwuga wo kwidandaza. Uno mwigeme afite imyaka 16 ariko aravuga icyamutumye yinjira muri ubwo buzima bwo kwidandaza.
Naragiye Bujumbura ndakora
Muganga Nzeyimana Sylvia arongoye ikigo Humura kijeje kugwanya amakoregwa abana n'abakenyezi mu Burundi aremeza kwazi ko ariho abana babigeme bidandaza.
Yafashwe ku ngufu rero akaza ngaha muri kino kigo turashobora kumufasha mu kurondera uwo muntu yamuhohoteye hanyuma uwo muntu akakurikiranwa n'ubutungane akongera agategerezwa gufasha uwo mwana yavutse kuko no mwana wiwe.
Kubona harabigeme bagize ibibazo ntibiture ikigomura muganga Sylvia Nzeyimana agira ati
bashobora kuba hariho abatabizi ariko hashobora kuba nababizi mugabo baciye bahitamwo kujya muri ubwo buzima bica bisaba rero ko umuntu ababonye yoza arabumvisha ko hariho abantu bashobora kubafasha kugira ngo babandanye bagira ubuzima bwiza.
Ku bavyeyi bagabitanije ikigo Humura kirafise ububasha gihabwa n'amategeko.
Umuvyeyi mu bisanzwe kirazira kwirukana umwana. Iyo bishitse rero hari ababirukana kubera nabo nyene kutamenya. Iyo bishitse rero duhamagara abo bavyeyi tukababwira yuko uwo mwana nubwo yagize izo ngorane bajejwe kumuraba, bajejwe kumukingira. Tuca tubabwira rero yuko ibyo bategeza kubikora ukadusanga rimwe rimwe ntavyo bari bazi bamaze tumaze kubasigurira ingene amategeko ameze benshi barabikora.
Ico kigo cashinzwe na Leta y'u Burundi ifadikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu rigwanya sida ONISIDA mu mwaka w'2014 mu ntara ya Gitega kugira ngo kibe ikigo cy'akarorero mu kugwanya mabi akorerwa abana n'abigeme. Muri ico kigo hari ubufasha butandukanye inyamira mabi abahinga bazi guhumuriza abatunuye ku mitima abize iby'ubuvuzi n'abashikiriza manza begamiye ico kigo. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Kira
Kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Naho umenga noba mfise n'imbugita nari kumukerera.
Uwo musore afise imyaka 23 akaba asigaranye umuvyeyi umwe ari we nyina. Nakababaro kenshi atubwira ingene yamenye ko yavukanye umugera wa sida afise imyaka 10. Ikintu cyamubabaje kandi atashoboye gutahura kumva uko bavuka nari bane, babiri bavutse banduye abandi bakomeye.
Natangiye kumenya ko ngendana umugera wa sida nkiri umwana muto gose afise imyaka 10 navuse ndavukanye ama byarambabaje gose kabisa. Je ngenda n'umugero wa sida gute wamfashe gute cyarambabaje n'ukuri gushika n'ubu. Mama yabyaye abana bane ama babiri baza bandi umugero wa sida cyenda mubaza mama none gute tubwe babiri je namushiki wanje tugendana n'umugero wa sida. Mama na cyarambwira ati ngo mwana wanje ngo nari nanse kubikubwira kubera tabwenge wari ufise ariko ubu ni gihe cyo kubikubwira
amaze kubimenya ibintu ntivyoroshe umuvyeyi wiwe yahindutse nk'umwasi gushikaho yiyumvira nuko yo mwica
mama vemu yo munsi menga nari nahindutse n'undi muntu ahubwo nashaka ko naho umenga no bamfise n'imbugita nari kumukerera nkuri mama acaranye nyicarika acarambira rero ibyerekeye ibyo amaze kumbwira ko byaturutse kuri papa ntangura kumusobanukirwa imanura mbwiye kubera mbona nawe atariwe yabitumye naciye ndamubwira mama ariko naho ndabibona uko umutima wanje aracara gahinda n'akababaro kuko nakuntu umujyango wanje wose hovamwo babiri cyamvugana ibintu bitabaho
umubyeyi nyene gusigarana abana wenyene amaze gufakara atuganirira amakuba yabonye yagendera ku mategeko y'umwana haranagera nahaja kumwitwarira
we mu buzima ntiyumva umuntu avuze ko agenda n'umugera wa sida abivuze yacagumuka nyene kunumita gaheba kandi urumva kugumuka kwe yabona ko ahetse imitari wo muti yarigeze ushaka kwiyahura ico gihe nawe twarankana haragera n'igihe naho no mugaburira atafunga kiracagaburiwe na mushikiwe haragera igihe ndamuvugisha n'ijambo agacambwira ngo we nturi umubyeyi ngo we wapfa umupfa yari umukorezi ndagenda kwa patiri ndamubwira nti umwana byananiye hanyuma patiri amutuma ko aramuhanura aragerageza uburyo bwose arasubira aremera turasubira turashihuza mugabo ageze gufata umuti mu gitondo akantegeka ati uwo munsi mfata umuti nuko ngiriye umurete ndawubuze ntiyafata umuti ati uwo munsi ndawufata nuko nguriye amata ndayabuze ntiyafata umuti ngigora kabisa icyo kintu cyose akeneye akironka muri icyo gihe nyine tugenda birahera buhoro buhoro yarigeze kwitwara kwa ofeje arambwira ati neza jewe nje kwitwara je mama yanyanduje umugera kandi ndi umwana mukuru mumbarize igituma yawunyanduje abo mu nyuma bakavuka bakomeye ofeje aravuga ati nukuri mwana wanjye urwo rubanza ntabwo nshoboye
nyina w'umwana yahavuye yitura ikigo kiri mu bikurikirana abagendana umugera wa sida abasigurira ingorane afise baramwakiriye kandi baramufasha nk'uko umwe mu baremesha Kiyago yakurikiranye uwo muryango abituyagira
umubyeyi nawe yaca yumva afise igikomere kumva umwana ariko aramwagiriza yuko ariwe yamwanduje umugera byasaba yuko uwo mwana tumutahuza tukamubwira yuko nubwo yanduye umugera ico gihe atari umubyeyi yabishatse ahubwo uburyo bwo kubakurikirana butari bwaboneke kandi tugerageza kubashira hamwe n'abandi bana kuko iyo ari umwe abona umengo nise yamuguye ko abona umengo niwe yavukanye umugera wenyine aragira ibibazo hariho abana baba baramaze kuvyakira nibo badufasha uwo mwana ataratahura neza dufatiye kuri urya musore turishima cyane ubu nawe ahubwo yarahindukiye niwe ariko aradufasha gutegura abandi bana niwe aje imbere akabashingira intahe
uwo muryango uri mu yindi myinshi igira ibibazo nk'ibyo hagati y'abana n'ababyeyi babo yabo uwo mubyeyi yabo uwo musore bose baremera ko iminsi ya mbere yo kumenya indwara igoye kwakira ubu abo babanye neza bumvikana bagasaba ko n'abandi bobarabira kwa karorero Francine ndiho kubwayo ibujumbura kubwijwi rya Amerika
arakoze Francine ndiho kubwayo utugejeho inkuru y'umuhungu na nyina bagiranye ibibazo kuvaho uwo mwana w'umuhungu amenye ko yanduye indwara ya sida bivuye ku babyeyi umwana yageze naho atekereza kwica umubyeyi we amushinja ibibazo birimo ubu noneho ni ikiganiro kwa Nyaburunga
kwa Nyaburunga kwa Nyaburunga
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
bakunze ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga
mu kiganiro cino munsi dushimye kuyaga kuvyerekeye kadoza kumugambwe w'abadasigana iprona ibyo tukabigaruka ko mu gihe muri no minsi avugwa ukutumvikana muri uwo mugambwe aho bamwe mu badasigana baherutse kwandika bagize indongozi amakosa mu bijyanye n'itunganya ry'ubutunzi bw'umugambwe wa Rwagasore. Abaranguye umugambwe bo bayifata nk'aho bo barabatanguye kurondera inyungu za politike mu kwandika ibara abandi. Bitubigarutse ko kandi mu gihe atamwaka usigaye ngo hatunganywe amatora yo mu 2020. Mbega none kadoza k'uwo mugambwe waboneye izuba iyindi migambwe n'akahe. Amatati yagiye yaduka muri iprona ko kenshi yagiye atuma yicamo imigwi ubuyobozi azotorerwa umuti bidaciye mu ngimba. Inkomoko n'ingaruka z'ayo matati nazo nyine turazivuga ko na cyane cyane tukarabira hamwe rero cyo kugwa ku neza y'abadasigana n'abarundi muri rusange. Mutumire turi kumwe n'umwe Rudende nawe ni Honorable André Ndayizamba umushinga amateka yatowe mu ntara ya Burundi. Honorable ndakora mu gice cyangwa muri kino kiganiro murakoze cyane. Kumbure mu gutangura mbega Honorable André Ndayizamba ni mudasigana.
Kuba mudasigana nicyo kimwe no kubatirizwa muri Katolika n'urumenyetso rutazimangana naho ubutaki utakimirita muri iprona naho buri umukuru ke naho buri iki waramaze kuba umuprona atari mwe by'ukugumura mudasigana
niyo atisimu wahawe ya politiki rero.
Urumva twakutse turi abana ari bo ari byo dukoriramo urabona imyaka tugezemo nibaza yuko ibyo guhindura bitagishobotse.
Ubu rero uremera iprona na iprona ikakweme
iprona bon iprona azo uko yashitsemo ibiki hariho iprona iri mu nzego hariho na iprona bari hanze batari mu nzego muri kino kiringo novuga abariko abari mu nzego haraciye nk'imyaka ine cyangwa itatu tutagikorana
muvavanwe
hariyo tutumvikanye ko kandi twarabivuganye na bene byo rero hanyuma rero nicyo gituma mu nzego ntakirimwo n'ibi biriko biravuga urumva ntazi nagiye wanje wumvamo ni ukubera yuko nta
uri kuravuga uti abari mu nzego kandi nawe uri mu rwego rw'inama
nshingamateka. Oya vuga mu nzego za leta ngo inama nshingamateka burya rero abarundi dukunda kwihenda kenshi kuri ibyo ngira nuko tutaratera imbere mu byerekeye ibyiyumviro bya politiki inama nshingamateka na leta haya ntushobora kuzifata kumwe. Icyo mvuga ni inzego za leta kuko inama nshingamateka iyo utumvikana na leta ni gukorera ni jewe rero ni bataka ariho nkorera iyo wumvikana na leta urakorera iyo utumvikana na leta urakorera ariko ubwiye mu nzego za z'intwaro ukorana na leta. Abari jewe rero navuga mu nama nshingamateka ndiyo kugira nshigikira ibyiyumviro je mbona zo kubaka igihugu.
Ariko uno munsi wavuga ko watowe ku izina ry'umugambo w'adasigana iprona
nibyo naratowe mugabo uno munsi nk'umushingamateka ko ntowe nk'umushingamateka sisubira kwitwa umunyamugambo ntowe ku izina ry'igihugu cyose kandi sisubira no guserukira intara natowe mu naserukira igihugu cyose bisigura yuko nshobora kuvuga ibitajyanye n'umugambo natowe nicyo nibyo kenshi ukunda kumva mbere iyo ndi mu nama nshingamateka hari ibyo mvuga bidahuye n'umugambwe iprona uri mu nzego za leta.
Turiko turavuga rero umugambwe w'adasigana iprona urakahise kavuba k'umugambwe w'adasigana iprona hari icyo kazi ko
ego reka imbere yuko tuvuga iprona nago mubaze nkundire mu majambo make mu kanya gatoyi tuvugane ngene aha iwacu mu Burundi no muri Afrika mu cyamake ngene bya politiki bihagaze tubwire tuvugane ninge iproni hagaze mu bya politiki muri kino gihugu n'ibintu bibi ubwa mbere urazi ibintu bya politiki ngene biko biragenda muri Afrika biraboneka yuko demokrasi irafite ingorane ariko irikira tera imbere muri Afrika bivuye kubera amashuri abantu bariko bariga cyane kuko amashuri ubu muri Afrika ariho harabigano hanze abantu benshi rero barize ugasanga ibi bya communication nabyo ingene ugutuma nako kwateye imbere ku isi yose ibiriko birabera muri Cote d'Ivoire mu Burundi ubikwirikirana ku munsi ku isaha ku isaha ugasanga harateye imbere ibi byama ibyo bita za societe civile
mashyirahamwe ya politiki
n'imigambwe ukabona yuko iharanira kugwanira ubutegetsi bisiguro ukacuraba ibintu byabaye nkangaha mu Burundi kuva mu 2015 ukaraba ibyabaye muri Gabon ukaraba ibyabaye muri Congo ukaraba ibyabaye mu za Cote d'Ivoire ukaraba ibiriko biraba mu za Togo ukaraba ibiriko biraba mu za Sudan muri kino gihe ukaraba ibyo bise pentarabe mu bihugu bya Afrika yo mu buraruko ucubone yuko abantu abanyagihugu bo muri Afrika bariko barasaba yuko demokrasi cyimbatara mu bihugu byabo ibyo bakarondera yuko haba accountability nkuko bavuga mu cyongereza abategetsi bakaranda kondi nyine batwara muri bisigura yuko demokrasi iri kwiratera imbere biciye kuri ayo masosiyete sivile biciye mu miryango biciye mu bantu bize biciye mu madiaspora ariko bacubone abatwara ubonaho muri Afrika ugasanga bagerageza kuguma ku butegetsi kuko gutwara urabona muri Afrika nico kintu gituma abantu bakondorana
niho
bakondorana ubutunzi
niho abantu bakura mikoro
yego urumva rero abatwara nabo bagerageza kugwana kugira habi statiko ariko uko biboneka ni ibintu bizobandanya muri Afrika mu myaka nibaza nko mu myaka 15 demokrasi zo bikwiratera imbere muri Afrika uko bibaka bose kuko ntibigisubira inyuma
tiko turavuga kazoza ku mugambwe badasigana iprona mu gihe atamwaka usigaye kugira ngo hatunganye amatora yo mu 2020
ntangaha rero mu Burundi wacu ibindi ko ndavuga ni ibintu biboneka niko biri ko biraboneka nta mushikira nganji wa iprona ari muri leta ariko hariho vice president
icyegera cy'ambere
icyegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu uyo none ku bwirizo shingiro ryasabije ariyo nkuserukira iprona ariyo kandi kuko iprona turaza by'amategeko ntiri mu nzego nibaza ko rero kubwanje iprona ntiri muri leta ubwo wariyo nibaza ko umukuru w'igihugu yamugomwe kamutora
wari hejuru y'abashyiranganje bari bya politiki
vice president yego yasho mugabo ntabwo bijanye n'amatora yari yagize rero yagiye
ko agumwe n'umukuru w'igihugu
nico nibaza kubyo rero muri president ntibariho umufisi aba ministre ntabariyo rero iprona ukiyuraraba wanashaka jewe biri mu byatumye tutumvikana rwose icyatumye tutumvikana wanashaka nibi bavuga by'ubusuma by'ibiki urumva biri ko biba nta kiriyo c'est le positionnement ni ngene aprende ay ingene ihagaze mu cya politique ikurikira ni za politique gute mu yo kuko urabona iprona ni wari umugambwe wazanye amasezerano y'Arusha icyo yaragamije amanamurundi atakizi ari kuraze iprone ikorana na leta ubu ikibazo ifise ninge nihagaze uraje kuri ayo masezerano y'Arusha ugiye uraraba ingene ikora mu byishikiriza n'ibikorwa ikora ubona ko ishikiriza ibyumviro by'umugambwe uri ku butegetsi ndaguha akarorero
ipfuro n'amasezerano y'Arusha mu kuyatera ko igikumu hanyemwo akangonongono
amasezerano yariyo yose ku isi yama afise ibibazo ariko amasezerano yaraje ngaha mu gihugu arakora yarashyize no ku bintu byinshi kandi bikomeye kandi nibaza ko no muri kazoza ka kino gihugu bizobandanya Rero nico nari ko ndakubwira nti
wagira utanga karorero
ingene ibyo bashikiriza n'ibyo suko mvuga yuko ibyo butegetse bushikirize umuntu arinda kuvuga ko ari bibi iminsi yose yari byiza no kuvuga ko ari byiza yari bibi ukavuga ko ari bibi bivaho buhagaze mu bya politiki rero jewe kubwanje nari niteze yuko iprona ishigikira bikomeye yuko amasezerano yarusha adahinduka kubera yuko aracyadufasha gutera imbere akarorero nk'imigambwe yo mu ya opposition itaferumwe na leta yo yari ihagaze yuko ibirushingiro ridahinduka ariko iprona warabonye yagiye kugira kampanye
iprona yaratanze n'impinyanyuro zo fatirwa ko
ntabyo nzi kuko sinariyo ntabyo tete nzovuga kumara iyo bazikora hariho byinshi byari kujamwo cyane barabigize gutari ariko sinze rero urumva bace bafasha leta guhindura ibwirwa shingiro bo cyararenganye mente ntabwo nibyo ariko icyo nabo si cyo cyonyine icyo nabo kukubwira nuko iprona iguma ishikiriza umenga kuko muri za politiki ushobora kuja muri leta uri umugambi watsinze uri ko arishyo uri hariho partage yo gutegetse bikiye mu masezerano mu biganiro icyo ni cyari gutuma iprona muri leta igashigikira iza leta ariko ubu kubera amajwi yarose make ndiriyo ibyo rero bishikiriza je kubwanje iprona yari guhagarara ku masezerano y'Arusha nibwo izo shingiro rikomoka ko bishobotse byaba ngombwa yuko bihinduka bakabigirana n'abantu bose kuko amasezerano ni ukuvuga ifo kwabaye inclusive n'aba bose b'abanyepolitike nuko hari abo leta yagiriza ngo bagiye muri puci cyangwa bagize iki n'aba bose bari hanze n'abanyepolitike n'abarundi n'ab'impunzi bose bakazamo bakavuga rumwe bakicarana bagashinga rumwe bakavuga ibyo bihinduka mu ibyo shingiro kuko umugambi umwe cyangwa ababishigikiye bonyine ntibihagize kuko ifo ko biba mu mahoro no mu mutekano
icyo ni igice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga ndagushimire Honorable Ambassador André Ndayizamba wakoze kwitaba ikintu kiganiro
murakoze cyane murakoze kuntumira
urakoze nawe Jerome Niyonzima utugejejeho icyo kiganiro mu makuru y'imikino mu Rwanda ubu mukanya harakinwa imikino ya nyuma y'igikombe cya zone ya gatanu ya Afrika mu mikino ya volleyball kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu wa sport Jean-Claude Munyandinda iyo mikino igeze he
urakoze cyane Edi mikino nyine ya zone 5 muri volleyball ubu ngo wigeze kundunduro cyane cyane ko bari gukina final aho ikipe ya Gisagara Volleyball Club yari gukina na Reg Volleyball Club ubu ngubu iseti ya mbere yarangiye iseti ya mbere yegukanywe n'ikipe ya Reg iyo mvuze Reg mba mvuze ikigo cy'igihugu gishinzwe ibirebana n'amashanyarazi rero ikipe ya volleyball ikomeye cyane ikaba rero iri gukina na Gisagara Volleyball Club niyo akarere ka Gisagara iseti ya mbere yarangiye ari amanota 25 kuri 20 bivuze ngo ubu bari gukina iseti ya kabiri aho bigeze nabwo Reg Volleyball Club iracyari ya mbere ifite amanota 5 naho Gisagara ifite 3 ni umukino ukomeye cyane cyane ko aya makipe ari muri 3 asanzwe akomeye mu Rwanda ariyo nyine Gisagara Reg ndetse na Kaminuza y'Ubukerarugendo UTB babwira ko muri kimwe cya kabiri kirangiza ikipe ya Reg Volleyball Club yari yasezereye Kaminuza ya UTB ku masota 3-1 hanyuma Gisagara Volleyball Club nayo ikuramo ikipe ya Sports FC yo muri Uganda yitiza amasota 3-0 lakini nabibutsa ni uko mu kanya gashize ikipe ya Kaminuza y'Ubukerarugendo UTB yari yegukanye umwanya wa gatatu itsinze ikipe ya Sports FC yo muri Uganda amasota 3-1 kandi amakipe yari yaserutse n'amakipe 12 akomoka nyine birumvikana mu bihugu binyuranye byo muri kano karere ka gatanu k'imikino muri Afurika
Jean Claude Munyandinda aho mu Rwanda kandi ku munsi w'ejo hateganyijwe irushanwa rya Tour du Rwanda ryo gusiganwa ku magare mu masegonda 10 iryo rushanwa abarushanwa bamaze kugera i Kigali rizatangira ryari
amakipe 17 yamaze kugera i Kigali irushanwa rizatangira ku munsi w'ejo ku cyumweru aho etape ya mbere izaba ari ukuva i Kigali bagirwa magana bagaruka i Kigali ahangaha rero twibutsa ko iri siganwa ryazamutse riva ku ntera ya 2 n'ibice 2 rikagera ku ntera ya 2 n'igice 1 ikaba ari isiganwa riri ku mwanya wa mbere muri Afurika
Jean Claude Munyandinda arakoze cyane nshuti mwari muduteze amatwi hani nawo dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimire engineer Lopez wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Geoffrey Mutaguma wegeranije aya makuru muri studio ya gatanu Washington mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.